mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri saa 18 muri kumwe na Jude Diane na hazwe ndongo ibiganiro n'amakuru twafitiye muri kanukanya. Muri byo harimo ukungene urwaruka rw'abarundi rwahungiye mu Rwanda rikorera fashwa muri kino gihe c'uburuhuko
bashobore kuhigira ibintu bitandukanye, kwiga kuvuza ingoma, kwiga gutamba imbyino z'ikirundi cyangwa z'ikinyarwanda, kwiga icongereza no kuko nko mu Burundi murazi yuko hariho bamwe bavuye Burundi twiga mu rimi cy'igifaransa bashitse no rero bitaboroheye.
Uni madama Wilhelmine Wibereho atwara igisata cy'inyigisho z'amashuri mato mato na yisumbuye mu kigo Maison Shalom gisanzwe gifasha impunzi zahungiye mu gihugu cy'u Rwanda ahadondagura bimwe mu biriko birakorega urwaruka rw'abarundi rwahungiye muri ico gihugu kugira ngo ntirutwagwe n'ubuhumbu muri kino gihe c'uburuhuko. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu. Ako nubanza nkababwira muri make ko abantu babiri bishwe n'abarwanyi b'umuhari ADF mu seruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko vyashikije n'umutegetsi wo muri ako gace ejo kuwa mbere mu gihe kuri wa kabiri hatekanije urugendo rw'amahoro rwiyamiriza ubwicanyi. Ubwo bwicanyi bwabereye ku ibarabara Mbauka Mango ni mu buraruko bw'igisagara c'intara ya Beni nk'uko vyashikije na Donate Kibwana mustanteri muri ako karere. Abegekwa ko umuhari ubwo bwicanyi n'umuhari Force Democratique Alliée FDM Faransa umuhari wa gisirikare w'abayisilamu wamuka muri Uganda umaze kwica amajana y'abanyagihugu kuva muri 2014 kunwa kabiri. Amashami adakiranira inyungu za politiki mu ntara ya Beni ategekanye urugendo rw'amahoro rwo kwiyamiriza ubwicanyi bubera muri iyo ntara. Dusuye muri Kongo tubabwira ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaguye ambasade yayo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kumvuza ico yise amakuru yo kwizigirwa imeza ko ishobora gutegwa n'igitero c'iterabwoba. Ambasade ya Kinshasa izoguma yugaye gushika n'ibumuri buri kuru no wa kabiri kandi abanyamerika bose bari muri Kongo basabwa cane kwiyubara. Leta ya Kongo yagiriza Leta Zunze Ubumwe za Amerika guteza icuka c'ubwoba mu banyagihugu mu kugara ya ambasade yabo. Ivuga kandi ko Washington hamwe n'abandi bamwiwe kugira uruhara mu itunganywa ry'amatora bariko baragerageza gusamaza abazotora imbere y'amatora y'umukuru w'igihugu ateganijwe kwigenekerezo rya 2023 kwezi kwa 12 uno mwaka. Muri Zimbabwe Leta isabwa gutanga indisha kababaro no gusaba imbabazi kubwicanye kivunga bwabaye mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na 1980 abanyagihugu bihumbi bo mu bwoko bw'inke w'ababande mbere bagandagurwa. Imihari haranira agateka kazi na muntu ishikiza ko mu ntara ya Matabeleland abanyagihugu barenga 200,000 bishwe n'abasirikare bari bahawe imyimenyerezo na Korea ya ruguru hagati y'imyaka ya 1980. Mukuru wa komisiyo yagateka kazi na muntu muri Zimbabwe Elasto Mugwadi asigura ko ubwo bwicanyi bwabereye igikuru igukurahundi kwabaye uguhungabanya ahitwa gukurahundi kwabaye ugukungabanya gateka kazi na muntu. President Emmerson Mnangagwa cyo kimwe n'uwo yasubiriye ku butegetsi Robert Mugabe yaranse gusaba imbabazi ariko avuga ko azokwemera ibizoshikirizwa n'umurwi w'igihugu w'amahoro no kunywanisha abanyagihugu. Akavuga ko vuba ugiye kubaza abanyagihugu ico biyumvira kuri ubwo bwicanyi. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45 31 na 41 ku mugoroba ni kuri 19 na 22 ahandi mutwumva ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nongere ndabahikazi kiganiro cacu no musi tugihere mu gisata c'impunzi ya ikigomezo Shalom gisanzwe gifashe impunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda categuye ibikorwa by'imico na karanga bigenewe abana b'impunzi bari mu buruhuko i Kigali kugira ngo ntibatwarwe n'ubuhumbu hamwe n'izindi ngeso zitabereye ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu i Kigali Pierre Claver Nyonguru
Abana b'abanyeshuri bariko barandikwa kugira ngo bazomare uburuhuko bariko bariga ibyerekeye imico na karanga na bafise imyaka iri hagati ya 12 na 20 bagizwe hanini n'impunzi z'abarundi ya Mariki Gomezo Shalom gisanzwe gifasha impunzi z'abarundi kivuga ko n'abanyarwanda bavyifuza bazokwakirwa gisigura ko kitokwibagira igihugu cabakiriye Madame Wilhelmine Wibereho atwara igisata c'inyigisho mu mashuri mato mato na yisumbuye muri ico kigo yabwiye ijwi rya Amerika ko mu byo bategekanirije ubwo gwaruka n'imiyabaga harimwo n'ivyakahise ku Burundi hamene ntambo kavukire
icambere coco baronke ico novuga mu gifaransa occupation hanyuma kandi abo ba jeune bashobore kuhigira ibintu bitandukanye kwiga kuvuza ingoma kwiga gutamba imbyino z'ikirundi canke z'ikinyarwanda kwiga icongereza no kuvuga ku ico bita mu gifaransa ko renforcer guko nko mu barundi murazi yuko hariho bamwe bavuye i Burundi turi muri twiga mu rimi cy'igifaransa bashitsi no rebe bitaborohe harimo no kwiga ico no vuga informatique ku bantu babikene kandi hazoba nico no kwita ama séance d'animation hamwe dushobora gutumirira nk'umuntu agashobora kwigisha bwa ibintu by'akaranga akahise ku Burundi turose n'umunyarwanda hashobora kuza kudufasha ibyo byose ni ibintu bizokogwa muri ico kiringo tuko turagerageza turabe ntiduhave duta n'umuco tugume muri wa muco y'aba Barundi twa turi mu buhungi n'abanyarwanda bari ngaha anye tugarda umuco
bamwe muri ubwo gwaruka barashimizwe nyigisho bagiye guhabwa igihe cyose bazomara bari mu buruhuko
Jenny Gaonziem nje kwiga icyongereza kiyadufasha cyane nko kugenda ahantu ashobora kwidebuta ukavuga ati ndiko ndiga icyongereza kangende nk'ahantu nabo baravuga icyongereza birafasha cyane gukomunikana n'undi muntu utabu azi icyongereza cyane ugasangana na kindi kirima azi nawe ugatumenya nyine ukamenya ukuntu wita ariko hari ibindi bari kubategura tuzokwiga byerekanye na bintu by'ikoranya na mbaga informatique gutamba danse nivyo navyo two turavyiga ko biraza kandi cyane ndabikunda mu buzima
nakoze ndiko negura kwiga informatique kubera ukwisigenda itera imbere nako na technology igenda itera imbere nararabye sanga informatique niyo yomfasha mu buzima bwanje bwa misi yose nko kuronda peut-être amejeje nk'ishuri nkazo kwidebrouiller nka deposa nkano mu Gasper Cafe ngatanguza na Gasper Cafe niyo mpamvu naje kwiga informatique niga mu 11
ikigo Mezo Shalom chatangaje ko yindi ntumbero yo kubitaho igihe cy'uburuhuko ari kugira babarinde gutwagwa n'ingeso mbi zitandukanye ubona ko benshi muri bo bafise amaraso ashushe kandi bageze mu myaka yo guhendwa no buhumbu
na cane cane kuko murabona mu kiringo cha vacances aba benshi barasanga baje mu bintu bitandukanye hari ugwaruka ruja mu nzoga hari ugwaruka buja mu bintu byo kunyura umugi amatabi ja mu buhumbu eka nibindi bintu Maison Shalom irafise cyo ruvuga mu France ama valeur dushaka rero gusangiza n'ubwo gwaruka kugira ngo bamenye na cyane cyane nk'abo b'impunzi murabizi ntivyoroshe turashaka ko dusangira ibintu bimwe bimwe na cyane cyane yo message ya Maison Shalom kugira ngo turabe yuko bubandanya babaho duco novuga mu gifaransa muri dignité kugira ngo tugire icyo cyumviro nuko hari habavyeyi bamwe bamwe bagiye baratwakura batubaza ati mbega ati nta kintu mutegekanya mu gihe cy'uburuhuko rero cha turanavyumvira cha dufitanya naba bo mu bavuzi b'ingoma nabo nyene bari bagize ico cyumvira tavuga ati reka rero tubahamagare
na gitegereka none kizwi cabazokwakirwa ariko ico kigo kimenyesha ko abavyifuza bose atanumwe azosubizwa inyuma ikindi nuko nabigisha muri byo bisata byose bahari gihamagarira abavyeyi kurungika abana babo kugira ngo nahari impunzi bagume bafise imico nakarange k'igihugu cabibarutse byeklavini inkuru Kigali kugije ujya Amerika.
Murundi naho haracavugwa ikibazo cabana bo mwibarabara gikomeje kuba ndanse abavuga ni juri ya Amerika mu basigura ko bahitamwe kuba mwibarabara hakuba mu miryango ko bafatwa nabi leta ku ruhande rwayo yibutsa ko mu vyiriko irakora kugira ngo abana bakikumusaya mwibarabara ari uku barivemo ari ukuri bakuramwe ku nguvu mugenzi wacu Raymond Zimana adushikane mu gisagara ca Bujumbura aho yayazi na bamwe muri abo bana
polisi baba twiruka ko nko mwijaho hose cyoza kuri binje tukabaturago nyina ya mureya ati ati
uruhigi rw'abana bo mwibarabara gwatanguye mu kwezi kwa gatano 2018 mu bisagara bitandukanye biri mu gihugu cy'u Burundi bivuye ku mugambi wa leta wo gusubiza abana mu ibarabara mu miryango yabo naho biruko mu gisagara cha Bujumbura haracibonekeza abana bibera kandi batunzwe ni barabara abo bana bemeza ku ibarabara ryo rituma babaho kuko mu miryango yabo hari ibibazo bitandukanye
karararaje mumu navuye muhira uburi byo kujya rivyo nambara mu ibarabara noteje naje mu gatike kasange yo mu kwanje ari aje ndazino njewe mama nibibana na pa ari kuwundi mugambi urumva papa yadanye uwundi mugore anangiye kwa papa uwo mugore aranyirukana ngiye kwa mama umugabo wiwe aranyirukana uwo mama none no bigenda gute
bana bavuganye n'ijwi rya Amerika ribasanze muri quartier asiatique commune mukaza bemeza ko naho bosubizwa mu miryango yabo bitokunda ko bagumayo kuko umuti w'icari catumye baja mu ibarabara otoba ubonetse
cake ndi cadukuye muhira rico nubundi cyo tugaruka na umva byo kundi nyemba araho nyene muri ico kindi kigo tworonka umuntu azara dufasha nyemba dutwara nko kwishura nyene tukiga nk'abandi bana hanga tukamenya gutera imbere nk'abandi
cyo muhira ko ari aho mu muri ari disinda supira yo kubera inzariri arayo agirira supira
Mashirahamwe aharanira gateka k'abana bashima umugambi wa leta wo gukura abana mu ibarabara bemeza ko abana basubizwa mu miryango yabo bagaruka mu ibarabara kuko ibibazo bamanye babigumana Ferdinand Simbaruhije umunyamabanga w'urunani rw'amashirahamwe aharanira gateka k'abana Fenadebe asaba leta gukorana uyo mugambi n'abegwa bose n'ico kibazo
umwana yashitse muhira ashikanwa iyo yari yagiye aturuka hamuga hindukira mu byukuri habari kibazo barabe iyo mizi baravyo bitumba byukuri abo bana bagakomera bara kuvuga leta mu vyeyi yo imbere gaheze karondera bose bafite to bufasha toho bagira amatohoza kwiye bashike ku muzi bavuga ati umwana ukana kanimba yasakaguma muhiri wabo canke mu jyango ro mutunze byavuye kutuma ibi nibi hanyuma rero umuntu twese togwe kandi mu byukuri hamwe leta ikoranye nabo bose afite to bufasha mu bijanye by'atakabana bya bose afite umutima wo gufasha turizeye ko bizogera neza
Mubushikiranganje bagati ya kamuntu gufatana mu nda n'iterambere ridakumira baremeza ko uyu mugambo utoroshe Martin Vyabandarongo y'ubwo bushikiranganje avuga ariko ko ivyankenerwa biriko birakogwa kugira mu Burundi ntihazobe yakivugwa abanyebarabara
si kintu dukora ngo umunsi umwe ngo twataze itegeko bana bose acava mu ibarabara kuko muri bajya bana mu ibarabara harabace bayibinyegeza kandi muri ama quartier y'iruhande turazi neza yuko ibikogwa biremereye cyane twihaye hafi umwaka wose n'ubu rero nzosubira kubona ko tugira ikindi gikogwa cyane cyane ko dushaka yuko ama commune ariyo afata mu minwe cya kibazo kijaye n'abana mu ibarabara ahari ngorane nateza kuva umuti ari hariya mu kibano aho rero abantu baramaze kwigishwa abigisha byo by'imico ukuntu biyumvira ko twasanga n'iki kibazo gikomeye ibi bituma harabava biva ku bukene tuzofashanya nabo bose kuri iki kibazo gitoye inyisho bidufata n'imyaka ibiri imyaka itatu hazogira igihe babona yuko atabuhungiro buri mwibarabara
ibiharuro biva mu bushikiranganje bwa gateka ka muntu ubwo fatana mu nda n'iterambere ridakumira byemeza ko kuva mu kwezi kwa gatano 2018 abana barenga 1,200 aribo bamaze gukugwa mu ibarabara mu bisagara bitandukanye by'igihugu ibujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
njuti mukurikirana ibiganiro kuri radio ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 kuchikisa haa chumi ni imwe zoku muhingamo mshobora kudukiri kila na kuli kilo elsi ilihumbi chumi na bitano na majana tatu na milongiviri kilo elsi ilihumbi chumi na bitano na majana tatu na milongiri ndwi na zitanu na kilo elsi ilihumbi chumi ni ndwi na majana ndwi na milongitatu kumusi wagatandatu no kumusi w'Imana guhera isaha 12 gushika 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilo Hz 15 180 na kilo Hz 13 633 mu gihe kumusi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilo Hz 15 466 na kilo Hz 17 503 radio izwi America Radio Yanyu.
Mukiganiro camashengo na madini cuno musi twandanye ikiyago twatanguye kuvyerekeye nyambaro zitandukanye zishobora gutera ikibazo bivuye ku muco no kumemerere ya bamwe n'abandi twikaze Bujumbura mugenzi wacu Diane Ndonse atwakira abatumire hatubwire abari bo hama bace baduga ku kiyago.
Adolphe Ntibasharira umwe mu bakurikiranira hafi imico na karanga k'abarundi turabaramukije
mwaramutse neza
turaramukije na mwebwe Sheikh Haruna Nkunduwiga umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi
yabaramukije namusa n'abatumviriza
ndaramukije na mwebwe Pamela Irakoze Irene umwe mu bitayeho ibijanye n'inyambaro z'abantu bita mu styliste muri migi gifaransa na mwebwe turabaramukije
ndaramukije cyane
Daramukije namwebwe mwese mutwumviriza ku ijwi rya Amerika nkuko muvyumvise turabandanya ikiganiro kubijanye n'inyambaro nkuko muvyumvise turabandanya ikiganiro kubijanye n'inyambaro Sheikh Haruna Nkunduwiga musanzwe muri mu ndongozi z'amadini nta mubona yuko mubera intambamye abigeme mu kudashobora gukora ibikorwa bya byo byose bivuye kuri izo nyambaro kabigeme bambara impuzu ziva kuva hasi gushika ku mutwe abo bantu ntimubona yuko bashaka kutoroherwa gukora nk'ibikorwa bishaka kubasaba kurira kunza
ubwambeho dushaka kubanza kumenya ikibanza cy'umukenyezi cyangwa umwigeme kumujyanye no kwemera kwa Islam nibyo abakenyezi harimo bajya babizi by'amategeko bariko baravuga ngo abantu bose barangana kungana imbere y'amategeko n'ukungana kugira ngo umugore n'umugabo bangane ni ibintu bibiri bidahuye hanyuma niko maravuga muti mbega madini ntiyoza risunga iterambere rigezwe ko mbega iyo terambere riza rije gusubiza inyuma ukwemera k'umuntu gyo bariterambere nyabake ndiko ushaka gufata nk'uturoro tubiri gusa kugira ngo usinje mu bintu birebire nibyo hariho bavuga bati nta kazi umuntu umuhungu umusore w'umugabo yokora mukinyeza tokora mugabo kandi uko Imana iba yaramuremye hariho ubuzi atakuye kuvuga ngo agiye gukora none nk'umukenyezi yonsa afise umwana yonka afise uburenganzira bukonga cyo kuguti jewe ndumukoresha wawe ndaguhe kurariza mu yinga ryose giye kurikiranya none umwana yeza kazokonka ryari hariho nibyo naho tubavuga ngo kungana hagati abakenyezi n'abagabo hari ibintu ko kwavuga ngo kujya kurira inzu mbega ayurira kubera ko yabuza kandi kazi yatoza guhereza agakora ibintu nimba byo byukurira inzu hari ico biza kumutimutsa mu kwambara kwico mu kwemera kwiwe mbega kubera iki yurinda kuza kurira iyo nzu ntakora ibindi byo bimoroye gusoma ni nkuko uvuga uti jewe nshaka duhindure dufashe mu ico ya kera umugabo niho harafata ico bita ishoka canke indya biti akabari baza gusatura ukavuga ati oya rewe mugore we ufata ishoka nanjije kuguteka tuvuze ngo ni bihe bya none toba turi ko tura naho buzi guteka bikuye ndora tuvuga tuti nkabajya abakoze mu mazu y'ubujumura bageze guru ntacashe kaja mu gikono kugira baraza gukinjika ngo umugore yaruke hari ibikogwa bimwe nushaka bisaba ingufu naho hari abigeme n'abakenyezi bafise ingufu hari ibikogwa bisaba ingufu bikwiye kugwa n'abantu b'abahungu cyangwa n'abagabo abakenyezi bakora ibyo kuko uko umukenyezi mukoresha ibintu by'ingufu cyane niko uretse ko aruha aheze ugasanga niko yararemye bimwe bikaza guhinduka ugasanga n'ukuri icyo ushobora gukora wamuzanye umukundira kiko kirahinduka ubwo rukundo ugasanga rukora gabanuka twumvikane ko mu bijyanye n'inyambaro tuweze tukabubahiriza ntibavuge ngo kubera igikorwa ikiniki niki navuze ngo mbega uja gukora ikigikorwa ikiniki ngo ngoma kuza kwamara ko ari cyo ngiye gukora turabe ibintu bimwe bimwe umuntu akwiye gukora kuvuga ngo umukinyisha nk'umwigeme ngabwiye gutwara ngo byabikamye ngo amaromoruke n'ibiki uzi abantu barara bagenda bukabakera ko ngo nubwira ngo gusa angane na musaza we turumva ko ari ibintu bimwe bimwe turataka kujyamo Zohava biza kudukura no kukwemera kwiwacu kuko ingene basanzwe baremye dutegereza kugeraza no kwakingira kugira ngo uko kuntu Imana baremye ntagire byinshi biza guhindukamo
uko niko bikwiriye cyangwa ahubwo amasengero niyo akwiriye kujana nibihe nayo kugira ngo umuntu ntahave acererwa mu iterambere ry'ibikorwa bivanye nuko kwizera bifatiye kunyambara
uya uvuze nk'iyo kanze kuyurirana ku nzu sivyo
sibyo kurira ikanzu ni kanzu yo kanzu rero biravana ningena ibishonyi ibigera hehe ibingana gute kugira ngushe kurira kunzu ntusamaze abari ruhande yawe amashengero ntatwagujana nibihe ngo bavuge bati ko hakenewe ibintu ibinibi nibi ngo nibambara uko bashaka uyanti bishoboka uraraba nkabo bana babigime amapataro harabagura agapira yambara akakagura abona ngena kareha bijya twumva ngo imikondo iri hejuru bijya nke ugasanga numuvyeyi yarayiguriye umwana ari mwambitsi aramufasha kuba kubarajanye mu isengero gusenga ugasanga bashaka tureke nivyo byo kuvuga mu mugongo ugasanga ntacyo yambaye ari gusa ugasanga impuzu zerekana utwo duhuzu two munsi abantu bambaye ibyo ni ibintu biratsitaza abantu nkabo bana bakiri bato bubo imiti mica yiyumvira inyuma iyo mpuzu mbona ari iki
ego hari icyo haba mujyanye n'imico canke mwebwe mwambika abantu mukuriye guhurira ko mukavuga ati impuzu zimwe zibazikwiye kwambagwa canke hari ukuntu no muri amasengero nyene haba hari ukuntu bakwiye kugenda bahindura bivanye n'ibihe nyene baba bagezemo
oya guhindura niko ko iyo tumaze kuvuga kuyikwiza uraraba ko wikwije kandi byiza
nako yego uko kwikwiza mbega uwo yambika abantu afise uko akumva abo mu yandi masengero afise uko bakumva ama mwebwe murafise uko mukumva ama mu bajeje umutekano afise uko bakumva uko kwikwiza ari komera gute
hariho ibintu bikurikira twavuze nkuko muvukanya Adolphe bivuze kumwigeme cyangwa umuntu ari wese ariho ibihimba by'umubiri bitakwiye kugendera habona mukwikwiza ibyo bihimba by'umubiri cyakwiye kugendera habona birakwiye ko babipfuka
mwebwe mwavuze uko ari gupfa hasi ku kirenge ku jisho ry'ikirenge gushika ku mutwe mbega bose none bogira icyo cyitegererezo canke
iyo ababyashoboka ko bose babwira mwe nuko nibaza ko ataka ibikime kuko nashaka mu nkundire jewe hari ahantu nagiye hari umunsi mukuru siko bavuga bita umunsi mukuru cyangwa urubanza haza muri ba bana babigeme bakiri bato yambaye bavuga siko kwita ko ari kanju cyangwa ari jipo igera hepfo ku gitsi mugabe inyuma isatuye gushikaho agahuza uko munsi agashikirwa akaca agenda mwe bagira ngo giye gutanga amakado kagenda imbere y'abantu no mu gutamuka byanka imufata ku maguru nk'uyo urumva impuzu ndende imwegereye mugabo isatuye gushikaho agahuza uko munsi uhaka kukabona urumva yuko muri cyo gihe n'ukuri ntwabaduhendana je none namarambira n'abantu nti ushake ubumushikiranganye cyangwa ubutwari igihugu mu gihe wambaye ubwo buhuzu bugufi bandi bitanga ububindo n'ukuri icubahiro abaguha ushaka kugihabwa n'aba bitongo n'abanyamunji mugabo ugiye muri ya mico kama ruguru abantu bakakubona hahandi usa dufate uciye hano abana mwibarabara bagwa ngo susu urumva nk'ibyo nta gateka baguhe mugabo hari izi nyambaro ahuca hose avuga ati naho umwana ari umwana ya myaka 8-10 bavuga ati uwo muntu umupfa cyo bita umupfasoni mukino kuko naho nyene dusuke ijambo umupfasoni dusuke dushaka kugita umukenyezi wese cyangwa umugeme wese kugira umupfasoni mugabo umupfasoni irifise cyo risigura mu kironi bavuga ati uwo muntu umupfasoni yambaye rupfasoni nubwo ariyo kwambara rupfasoni aho umuntu wese akavuga ati bavuze wambaye rupfasoni wambaye gute kuko izo byo byose ziba zigira hejuru y'amavi nubwo uvuze ngo wambaye rupfasoni si mabamesha si ntawe nza kwinjira mu kwambara kuyiwe mugabo iyo uvuze ngo umuntu yambaye rupfasoni ubwira uguru ucubona neza icyo bita kwambara rupfasoni icyo ari cyo
ego ukwambara koba byoja mu by'abantu bakwiye kwihanganiranira ko canke hariho aho bakwiriye guhuriza kugira ngo bavuge bati umuntu akwiye kuba yambara gutya
guhuriza ko twese nidushaka guhuriza kuri kimwe ntibikunda mugabo ibyo duhurizako nuko kwikwiza rero biravana umwana w'imyaka 3 atamwe gutambuka imyaka 5 sico kimwe n'umwana w'imyaka 20 sijo kimwe rero na mama wabo w'imyaka 40-50 ukuri kuragenda rero niko ukenera kwikwiza gusumba gose kujya umwana ushobora kumwogereza mu base niko wewe bamwogereza mu base n'abantu baba babona wewe ukuze utajya kwogera abandi babona uhishiki niko kuko rero n'impuzu n'inyambaro hariho ibihimba ukiri muto atacyo bibonone yabivuze arunati abana bakiri bato bagomba kumera cyo kimwe uko imyaka iri kurakura niko nkamugikiriza cyo mukobwa atangura guhinduka urumva rezo kuhambarira nyene nkuko bitegerezwa n'abazungu nyene bazana iyo mico barazi ko ibere abajyambarira gose ziza rero n'ukuraba ati umuntu ageze ngaha nk'umuntu yamaka urugendo yama yakora ibinibi nibi hari imbuzu zibereye ateze kwambara ugiye uti ngiye mu misa umupfasoni yambaye imvutano yambaye icyo gitenga kikirikwiza biraryoshe gose mugabo umwana mutonyi wiwe agiye mutwaye yamufutse neza akaheza akamutwara yambaye impuzu zishika ngaha ku yivi birumvikana umukobwa w'imyaka uri ko arakura ageze ngaha imbuzuga n'akwifero atwita ku murundi imbere aho abayikwije ivyo mbona mu kirundi aho rero mugabo abana ababirimizi bobo bamenyereza kwikwiza gusumba ikibabaje rero nuko ibi bintu biva hanze abana bacu sabahungu sabakobwa ntibashaka kuba barundi ntibashaka kuba nico kibabaje rero ugasanga bariko bararaba zinyanyambaro babona muri televiziyo uwo mukobwa yavaruguru aje kuraba agurondera akazi aje yikwije mu kuduga akagenda ahena atsitaza basanze yagize iyo niho rero dushobora kuvuga tuti kumvikana byogorana ko kumvikana ntitwohuriza kuri byose mugabo rero ibyo abantu batangwe kwikura mpuzu mu gihugu je ndavyita mbere na gasema urakwiye kwambara bakikwiza arabahungu arabakobwa
ego Pamela mukurangiza mwebwe musanzwe mwambika abo bantu bivanye n'ingene bagenda barahinduka mu mutwe bivanye naho bakuriye ubwo ikintu cy'inyambaro birashoboka ko bashaka kugihuriza ku canke hakwiye kuba ukwihanganiranira muri ivyo byikwamba
mbega kwihanganiranira ni muyihe context sinzi ukungene no kivuga
guhanura umuntu badaciye bahanira ko ngo yoba yambaye ngo impuzu ngufi kuko bivana naho bashaka kuba yarakuriye cyangwa bivanye n'uko angana ibyo byose bikabajyamo kugira ngo bashobore kumutahura cyangwa bareke gutunga gato ku muntu
erega abantu ubu turi muri Afrika kandi turabarundi n'abarundi kazi igituma rero abantu muri kintu mu kintu cyo kwambara sino ikintu cyo kwihangarerana numba nto cyakira gose kuko ikintu kimwe no kutangura kwitahura uri iki uri nde uri hehe imice yawe ivuga iki abakuraba bagusoma mwiki rero ico kintu cyo kwiyitiranya ukaza kuraba abandi ugashaka kubakopya bo barafise ibyo bemera barafise aho bageza ibyo batahura ico rero nico benshi kibasiga cyo kwihanganirana ubuze ngo ndambaye nshatse gushaza ngiye senga ubugiye gusenga ubugiye kuvugana n'Imana kuganira n'Imana rero tuvuge wambaye iyo nyambaro wahenye wagize mwene wanya ari nyuma yawe no musi ntasenze yiriwe umunsi wose ariko arakura nibyo ntuba wagiye kuraba umuntu mugabo kwambara inyambaro ituma uburi impande yawe atirimuka kubera wewe urumva ico si kintu cyo kwihanganira vraiment kimwe umurundi n'umurundi kazi yo kwitahura uwariwe ndihe imbega aho ndi ndiko ntanga message yahe numva wowe wenyene wo kwiyubahiriza navuze ati ikintu kiri ndani nico gisoruka no hanze nico ge kandi ukiyumvira ati imbega ubuntu muri ibi nambaye buri hehe unyegereye aza kunsoma mwiki
ego none nk'abahora bafatwa n'igipolisi bagahanwa kubera ko bambaye impuzu zitikwije bo muvuga kwiki
sinibaza yuko igipolisi gihora gifa gutora bari bo bose oya sinibaza kuko barinze bagufata n'uko ba warengeje kweri none nk'ico mugenzanje Adolphe yavuze ati kwambara kano kakumata ko nyene ukamengo nishashara bashize cyangwa nk'impuzu y'akayungiro abantu bose bagahakwa kugongana bari ko bararaba wewe urumva nikindi kintu
ubwo ntari ukutamenya kwizo mpuzu ziba zikwiri
nibaza ko hari ukutamenya
ego Adolphe nta kutamenya kuri mu bantu cancane mu bacaruka muri ibyo bijanye n'imico nakaranga kukwambara
kutamenya ugombye kuvuga nangira bishye nti n'ubujuju niho gutamenya nyene urumva nk'uyo muntu agira ngo naje Bujumbura none nabaye umusirimu erega nuko tugomba tuvuga abakobwa bigeme uraraba n'abahungu mbega abahungu yambara ipata agasanga yayihonyoyemwo hariya hasi akayihonyura mugatabuka kandi ari bya bihuzo bikomeye bita majinis ariko ruguru naho ari gusa no gahuza uko munsi gakaboneka abapolisi gwashaka nuko bafise ububasha nahandi wowe na twese hariho umuntu wubona kwibara utino mukubita uti uko no mufata iyo pataro yiduze uyambarira aba bakenyerera ipataro ure ugendura henera abantu canke yunama kwa kundi kumukenyezi twavuga ngo umukenyezi arahena canke umukobwa no muhunga arahena ugasanga arahenya abantu rero kutamenya rero abo bigira basirimu batarose bagira ati utakaranga ukabutaya kabanga ugiye kwigira kumwe wabona muri televiziyo ngo bambara gucya nange ngire gucya ubuze bya by'ubustare bavuga ngo ameze kunuku ivyo si gwawe we uri umurundi kazi ifate nk'umurundi cyangwa umurundi kazi cyangwa ubaye ikibura byose urataya karanga
ego Adolphe ntibasharira reka tubashimire twibutsa yuko muri mu bakurikirane hafi imico nakaranga kabarundi
nange ndagushimiye kutumira wagize
ego Pamela irakoze Irene mwitayeho ibijanye no kwambika abantu na mwebwe turabakenguruki
ndabashimiye cyane
Sheikh Haruna Nkunduwiga nibutse ko muri umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi na mwebwe turabakenguruki ko mutabyo tumire ego dushimire na mwebwe mwese mwari ko muratwumviza ku kijwi rya Amerika tubibutsa ko twari ko turavuga ku bijanye n'inyambaro mu Burundi n'umurundi kazi Diane Ndose na Indakiremesheje ndabakenguruki
Diane ndonse nawe tugukengurukira mwe n'abatumire mwari muri kumwe yakoze Facile Gebehu yegeranije amaje hamwe na ingenieur Patrick yamfaje muhinga bw'ivyuma nanje Diane nahazwe twari kumwe kuri micro nzongera kuryoherwa no kubana namwe ejo nkaho twahereye mukurindira mugumize kuri FM zitandukanye mu Rwanda hamwe na Shortwave mu Burundi kugira ngo mubandanye muryoherwa na programme z'ijuru rya Amerika mu ndimi zitandukanye.